iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika mu kirimi mu Kinyarwanda Washington DC mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isa. Perezida wa Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha CPI asaba u Rwanda kumva umuryango mu muryango w'iyo sentare. Perezida wa Sentare Kizigenza y'u Rwanda yagize icyo abivuga ko
yo kujya muri ICC ni ikibazo cya diplomasi, akavuga ati wenda habaye opportunity ko icyo kintu cyaganirwaho byaba byiza mudufashije kugira ngo u Rwanda rube membre ya ICC.
Ubu ni Sam Rugege, perezida wa Sentare Kizigenza mu Rwanda. Mu Burundi imigambwe imwe mitavuga rumwe n'uri ku butegetsi korera mu ntara ya Gitega ntiyakira neza ukugene atabantu ivise mu mugwi weekend ujejwe amatora muri iyo ntara. Naho umugwi Himbaza Drummers wavuze ibingoma b'impunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda urasezerewe mu mahiganwa wari witabiriye mu gihugu ca Kenya. Zine El Abidine Ben Ali yahoze amutegereza twaza gahotoro w'igihugu cya Tunisia yitabye Imana no munsi wa kane aho yari mu buhungiro mu gihugu cya Arabia Saudite. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Iran n'ayandi makungu Mohamed Javad Zarif agabisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Arabia Saudite ko atohirahira ngo batere igihugu ciwe. Sentare mu gihugu cya Zimbabwe yafashe ingingo no munsi wa kane ivuga ko igipolisi kitoterezwa kugera mu myiyerekano itegekanywa kugirwa n'abaganga bagararije akazi kubera bariko biyamiriza izimangana ry'umuyobozi w'ishyirahamwe riserukira inyungu zabo. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi cyane nyuma ya amaradiyo yanyu. Ito ni ito rya makuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Iran n'ayandi makungu Mohamed Javad Zarif agabisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Arabia Saudite ko bigahirahira bigatera igihugu ciwe ivyo bizoba bisomborokeje ingwano. Umumenyesha makuru wacu hano ku Ijwi rya Amerika Diane Nininahazwe araduha ibindi kuri iyo nkuru.
Mu kiganiro umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Iran n'andi makungu Mohamed Javad Zarif yahaye imboneshakuri yo muri Amerika CNN umenyesha makuru yamubajije ati nizahe ingaruka zizoba Amerika na Arabia Saudite n'ivyaramuka bigaza ibitero vya gisirikare muri Iran. Nawe ati ingwano sindamusiga. Javad Zarif yasiguye ko igihugu ciwe kitari cifuza kuja mu vy'ingwano za gisirikare ariko ko kitazogeza kujugumira igihe cose bizoba ngombwa ko kigwanira canke gikingira igihugu. Irani yongeye kandi kwamira kure uruhara yoba yaragize mu bitero vyagabwe ahimburirwa ibitoro muri Arabia Saudite biruko mu gihe ejo kwa gatatu mu rugendo umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Mike Pompeo arimwe muri Arabia Saudite yemanze ko ivyo bitero vyagabwe na Iran. Perezida wa Amerika Donald Trump ku ruhande rwiwe nawe amaze gutangaza ko hambavu ibitero vya gisirikare Amerika ishobora kugaba muri Iran, ico gihugu gifise uburyo bwinshi bwo guhora igitero ca Iran muri Arabia Saudite. Trump yavuze ko bitarenza amasaha 48 ibihano bishasha kuri Iran bizoba vyamaze gusohoka.
Urakoze Diane nini ntazwe kuri iyo nkuru. Zine Abidine Ben Ali yahoze amutegetsi atwaza gahotoro wa Tunisia yitabye Imana no munsi wa kane ari mu buhungiro mu gihugu cya Arabia Saudite arafite imyaka 83 yitabye Imana mu gisagara cya Jeddah ikiziga ciwe kikaba cajanye mu gisagara cya Mecca kurindira ingingo y'umuryango wiwe ku vyerekeye kumushingura. Ivyo bibaye iminsi mike inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yigenga abaye muri ico gihugu. Umushingwa manza w'umuryango wiwe Muni Ben Salah yatangaje ko Ben Ali yitabye Imana no munsi wa kane mu gihugu cya Arabia Saudite. Naho muri Zimbabwe sentare yaho yafashe ingingo no munsi wa kane ivuga ko igipolisi kitoterezwa kugera mu myiyerekano itegekanywa kugirwa n'abaganga bagararije akazi kubera bariko biyamiriza izimangana ry'umuyobozi w'ishyirahamwe riserukira inyungu zabo. Inyuma y'uko abajejwe kubahiriza amategeko bazibye imyiyerekano y'imbere yaho, abaganga bagerageje kuja mu biro vya perezida Emerson Mnangagwa n'inama nshingamateka gushikiza ubutumwa. Inyuma ya Pierre Magombeyi umuyobozi w'ishyirahamwe rivugira inyungu z'abaganga Zimbabwe Hospitals Doctor Association azimanganye. kubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwanya makuru yo mu karere kiryaga binini tuyahere mu Rwanda umuyobozi wa Sentare mu zamakungu mpana byaha CPI akorera Iraye mu Buholande Chile Obey Osuji ari mu Rwanda mu gikorwa cyo gukarisha ubwenge bw'abacamanza ku mategeko mpuzamakungu yagiranye ibiganiro na perezida wa Sentare Kizigenza y'u Rwanda Professor Sam Rugege ivya garutse ku ngingo zirimo no gusaba ko u Rwanda rwoja mu bihugu vyemera kandi ikorana n'iyo Sentare ifise cyicaro mu Buholande. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Asumtakaboye.
Umucamanza Ebowe Osuji akaba na perezida w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ari mu Rwanda hagiye guhugura abacamanza b'urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'abacamanza b'urukiko rw'ubujurire nabo baburanisha bene izo manza ku rwego rw'ubujurire. Uyu muyobozi wa ICC yavuze ko ibyo azigisha aba bacamanza bo mu Rwanda bifitiye ubumenyi ndetse n'uburambe. Yavuze ko yabaye umushinjacyaha mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda ICTR aba uwunganira abandi mu mategeko ubakaba ari umucamanza ari nawe uyoboye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga mu Rwanda avuga ko batumiye umuyobozi wa ICC kuko abacamanza b'u Rwanda bashaka kwiyungura ubumenyi mu kuburanisha biriya byaha mpuzamahanga bigendanye n'ibyaha byo guhohotera abantu, ibyaha by'intambara n'ibindi. Usibye ikibazo cyo guhugura aba bacamanza, umuyobozi wa ICC yanasabye ko u Rwanda rwakwinjira mu banyamuryango ba ICC. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Profeseri Sam Rugege avuga ko nubwo mugenzi we yabimusabye ko u Rwanda rwaba umunyamuryango wa ICC ko we n'urwego ayobora batabifatira umwanzuro ko ari icyemezo cya politiki.
Ibyo kujya muri ICC ni ikibazo cya diplomasi, ntabwo ari ikibazo kireba urukiko rw'ikirenga. Kubera ko wenda dufite aho duhurira nk'abacamanza, niyo mpamvu twabivuzeho akavuga ati wenda habaye opportunity ko icyo kintu cyaganirwaho byaba byiza namwe mudufashije kugira ngo u Rwanda rube membre ya ICC.
Profesori Rugege yavuze ko yamugaragarije impungenge z'uko ibihugu byinshi bya Afurika bitishimiye uru rukiko rushinjwa ko rwibasira Abanyafurika aho kuba uruharanira ubutabera mpuzamahanga nk'uko rwitwa.
Nk'Abanyafurika natwe tubona ko hari hasa n'ahari ikibazo cy'uko urukiko rusa n'urwibasiye Abanyafurika, nta wundi muntu murakurikirana mutari umunyafurika. Ibihugu nka Siriya, Myanmar, bariya ba Ruhinja birukanye mu gihugu cyabo, abandi bakishwa, abandi bagasenyerwa, bakavuga rwose icyo kibazo turakizi kandi turimo kugerageza kugikoraho kugira ngo n'abandi bose bakore ibyo byaha nabo baburanisha. Kuba urwo rukiko gusa naho rukurikirana Abanyafurika gusa nanjye ntabwo bishimishije, n'igihugu cyacu ntabwo kibyishimiye. Bagomba kugaragaza ko hari ikirimo guhinduka kugira ngo natwe turugirire icyizere.
Ni kenshi Perezida Paul Kagame yakunze kumvikana gahe imikorere y'uru rukiko rwa ICC, aho avuga ko rwashyiriweho rwitwa urw'isi, ubu bikaba bisa nk'aho rwashyiriweho gukurikirana Abanyafurika gusa. Perezida Kagame yakunze kuvuga ko Abanyafurika baburanishwa na ruriya rukiko, usanga kenshi ibyaha baba barabikoranye n'abandi ariko bagakurikirana nabo bonyine. ICC yashyizweho n'amasezerano ya Roma mu mwaka w'2002 mu gucira imanza abakoze ibyaha mpuzamahanga birimo ibya jenoside, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Ubu uru rukiko rufite ibihugu 122 byasinye ku masezerano arushyiraho ari nabyo byemerwa nk'abanyamuryango barwo. Asumtakaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Burundi, imigambwe imwe imwe itavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi ikorera mu ntara ya Gitega ntiyakira neza ukugenda abantu ifise mu mugwi wigengujejwe amatora muri iyo ntara. Babishikirije uno musi wa kane aho urongoye umugwi Seni yatangura gushyira habona intonde z'abazotunganya amatora ku rwego rw'intara. inkuru y'icyo cy'u America ryifashishije abanywanyi baryo mushikizwa na Desire Atungimana. Kuri no wa kane abagize umugwi Seni bishikiye mu gihugu hagati gushira habona intonde z'abatowe kugira baje mu migwi yigengijejwe amatora mu ntara. Petero Claver Kazise arongoye umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu yaranguriye icyo gikorwa mu ntara ya Gitega, yabwiye abitabye icyo gikorwa intumbero yacu.
Twaje kuberekana twaraba kijya nino twaravye amadosiye dusanga n'abantu bamaze kwizigirwa n'imigwi yavamo, ni kuvuga imigambwe, amashyirahamwe, amashengero. Twabizigiye rero natwe nzoja kubizigira mugabo kandi tuza kubaza abenegihugu bose mu babibonye tukabahamagara tubagira inama nk'iyi kugira babone, hanyuma igihe ho bariho icyo bakema umwe n'uwundi baze bagishyikirize. Bari bahari nta nimwe bavuze bati uyu muntu turamuzeho ikintu cyotuma atajya muri uwo mugwi.
Urutonde rw'abantu 13 bagize CEPI Gitega bashyizwe ahabona ku mugwa mukuru wa politiki mu Burundi. Ariko rero bamwe mu banyamigambwe ivuga ko ikorera mu makomine 11 agize intara ya Gitega baridoga ko atamuntu n'umwe wabo ari muri uwo mugwi. Muri abo harimo umushingamateka ndiho ku bwayo Norbert arongoye umugambwe Sawanya Fodebu muri iyo ntara.
Twabyakiriye nabi cyane ku buryo byaje bitwereka igikorwa cya mbere Seni ishyize ahagaragara yuko bigoye gose kwizera uwo mugwi ko uri kubakora mu butungane utunganiriza bose. Umugambwe Sawanya Fodebu mu ntara ya Gitega, intara igizwe n'abakomine 11, umugambwe Sawanya Fodebu uraserukiwe muri ayo makomine yose. Tubamaze kuja gukorerayo amanama, dufite amapermanence n'ayandi turiko turugurura. Ariko rero igihe tuzi yuko igikorwa cy'amatora hanini cega imigambwe, twatangaye gose kubona ata muntu n'umwe badushiriye mu rwego rwo gucungera ayo matora mu rwego rw'intara. Ibintu rero byatubabaje, twibaza, twifuza yuko no kuri Seni yo kwikubita agashi bigaragara yuko bariko barakora ata muco urimwo, bariko barakora bakorera mu bintu bisa no kurenganya iyindi migambwe.
Eka na bamwe mu bari mu migambwe yaronkejwe abari mu mugwi CEPI Gitega ntibashima ingene hari migambwe atagikorwa na kimwe ikorera mu ntara ya Gitega yaronkejwe ibibanza muri uwo mugwi. Mufasoni Belize Iradukunda aserukira umugambwe Senere muri CEPI Gitega ari mu afisa kangonongono.
Igenwa ry'abantu ku bwacu turayigenga, mugabo tugumana ibibazo n'ubundi kwereka imigambi itaserukiwe kandi ifite abanywanyi. Egeze amashyirahamwe yaserukiwe, amadini nubwo atari yose, ariko umuntu agumana akangonongono kubera ikirarya bobo bataserukiwe. Umuntu akibaza impamvu n'abataserukiwe, mugabo nyere ku buryo bitatu ari abaseni yizi impamvu yabikoze, tubishime uko.
Umukuru w'umugwi Seni avuga ko ishingwa ry'imigwi yigenga ijejwe amatora mu ntara yubahirije ibisabwa n'amategeko nk'ubwoko n'igitsina. Kazisa akavuga ko kubona hari imigambwe itaserukiwe igitega ko ari bisanzwe kuko iserukiwe mu zindi ntara.
Twebwe twisuze yuko imigambwe yemewe, imigambwe ikorera mu ntara, mugabo kandi ntitwashoboye gushaka imigambwe yose mu ntara zose. Nibyo ntibyari gukunda, kandi n'ibibanza bihari ntibishobora kugira ngo bije bw'imigambwe yose mu ntara zose nk'ibyo kwiza. Ni ukuvuga imigambwe mutabonye ngaha iri mu yindi ntara, kandi ibyo ntibisanzwe kuko ngaha nta migambwe 30 yari kuza, dufite ibibanza 13. Mugabo rero umugambwe utaje ngaha uja ahandi, nta mugambwe nsanga uri hose kiretse imigambwe imwimye. Mubona yuko koko imigambwe yamaze gushinga imizi gusumba iyindi yose.
Urongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega, umushingamateka George Nshimirimana wewe arakenguruka igikorwa cy'umugwi Seni, afise icyo asaba abazaba bajejwe amatora mu ntara.
Gukora ibikorwa abazaba bajejwe ataho bahengamiye, kuko niho tuzobona ko ababarungitse babije. Nicyo kinini twobifuriza kuko bobo bazobe aba arbitre ataho bahengamiye, kugira ngo no hanyuma babije kandi birinde icyo cyose cyoza kutuma bakora nabi.
Umugwi CEPI ujejwe amatora mu ntara ya Gitega uko ari 13 bava mu migambwe nka CNDD-FDD, CNL, Florina, Radebu, Iprona, PMP, amashengero n'amashyirahamwe amwe amwe. Petero Claver Kazise arongoye umugwi Seni ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu akavuga ko Ekleziya Katolika itaserukiwe kuko ata dosiye n'imwe yatanze. Urakoze, yari inkuru ya Radio Ijwi ry'Amerika ryifashishije abanywanyi baryo mushikijwe na mugenzi wacu Desire Atungimana. Mu Rwanda umusaza Da Siani Nyirinkindi aba mu karere ka Muhanga mu manuko b'u Rwanda aratangaza inzego atabaza inzego zitandukanye azisaba kumufasha kumenya aho umungu wiwe aherereye. Edouard Niyondamia agiye kumara amezi atatu yirabuze abamubonye bavuga ko yatwawe n'inzego z'umutekano zimukuye mu modoka yiwe igihe yari kaja mu gisagara cha Kigali aho yari asanzwe akorera imirimo itandukanye. Rike bagibusa raduha inkuru y'Idonido.
Kibazo afite n'umwana wanjye nabuse maze kumubura nza gushakisha imodoka ye yaratwaye ayirimo nyisanga ahitwa Masoro mu mujyi wa Kigali.
Uwo ni umusaza Dacia ni nyiri nkindi wo mu murenge wa Cyeza Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda wabuze muhungu we bwana Edouard Niyondamia w'imyaka 34 y'amavuko. Nyiri nkindi avuga ko muhungu wagiye kumara amezi atatu bitazwa aherereye. Uyu musaza avuga ko mu makuru yahawe ari uko muhungu we yari mu modoka ye yo mu bwoko bwa Dudu afatirwa n'abapolisi ahitwa Rugenzi mu karere ka Kamonyi hafi na Kigali bamushinja gucuruza imyenda yambawe mizwi nka caguwa. Nyiri nkindi avuga ko akemara kumenya amakuru yashakishirije henshi hashoboka.
Namushakiye henshi nta sitansiyo n'imwe ya polisi ntagezeho i Kigali cyane cyane niho nakuze gushakira.
Mu bihe bitandukanye nyiri nkindi avuga ko yagiriwe inama yo kujya gushakishiriza imasoro mu barwanya magendo ku ishami ry'ikigo Rwanda Revenue Authority cy'imisoro n'amahoro. Avuga ko akihagera yahasanze imodoka ya muhungu ifite plaque RAA391X. Avuga ko yabwiwe kujya gushakira igikondo hazwi nk'uko akavuga mu kigo cy'inzererezi ariko naho bakamusiragiza.
Igikondo nagiyeyo nagiye inshuro nyinshi ariko izo nibuka neza n'inkisho esheshatu. Ngiye ndabambwira ngo nisubire imasoro ngo nta burenganzira afite bwo kumunyereka. Nagera nanone imasoro bakambwira ngo nisubire igikondo kwa Kabuga. Ubwo ngubwo mbega ngo mu gihirahiro numvise binaniye niko kushakisha uburyo nandikiwe inzego zindi nkuru.
Ni mu gihe madame Alexia Niyonteze mushiki wa Niyondamia wabanje kugera imasoro abapolisi ngo bamubwiraga ko nabo batazi irengero rya musaza we.
Baratubwiye ngo basanze ngo imodoka ngo iparitse yonyine umuntu ntawe babonyemo ngo bayisanze ku muhanda ngo bakayitera breakdown akaba ari yigeze aho ngaho imasoro. Baratubwiye ngo natwe ngo nidukomeze dushake ngo ni tubatanga kumubona tuzababwire ngo nabo niba dutanga bazatubwira.
Ni ingingo ishavuje bikomeye umusaza nyiri nkindi.
Byarambabaje nabitereye mu mutwe kubona uburi muntu ukamubura manjaganya ntunabone naho aherereye niba n'icyo yababazwa kerekeranye n'icyaha yaba yarakoze ngo agaragare agihanirwe kimwe n'uko bigenda mu mategeko y'u Rwanda aho ukamubura gusa. Narababaye cyane narababaye byarambabaje narahombye byinshi.
Hari bari ijwi rya Amerika abonye ifatoho kopi niba ari uwo bigaragara ko yanditswe n'umusaza Dacia nyiri nkindi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka. Muri iyo baruwa asaba umuyobozi mukuru w'igipolisi urwego rw'ubugenzacyaha RIBU n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda kumufasha kumenya aho muhungu aherereye. Ku murongo wa telefone ye ngendanwa twahamagaye bwana Modeste Mbabazi uvugira urwego rw'ubugenzacyaha ntiyitaba. Twaramuherereje ubutumwa bugufi tugira ngo tumubaze kuri iki kibazo ntiyabusubije.
Amazina yanjye muyakuremo ku bw'umutekano wanjye kuko urumva niba umuntu afungwa akaburirwa irengero bakantakana ko batamufite anje wabona baza kumpiga.
Ubu ni umwe mu nshuti ya Niyondamia wemereye ijwi rya Amerika ko yasanze igipolisi cyamufatiye kuri ruriba yarangije kwambuka Nyabarongo z'i Kigali bamwambitse amapingo ngo hari ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa karindwi.
Nasanze bamwambitse amapingo yicaye hasi barambaza imodoka kuragize ndayizi nsanga ijya nyitwaraho kuko yajyaga nagintizaho rwose ni nshuti yanjye.
Uyu twise bosi ku bw'umutekano we avuga ko Niyondamia yafashwe n'abapolisi bamubwira ko yari apakiye caguwa.
Ibintu bidasobanutse ukuntu utamenye ikiba kibyihishe inyuma none iyo umuntu afungwa ntagaragare kandi afashwe n'igipolisi cy'u Rwanda ntibamugaragaze urumva rero kiba ari ikibazo gikomeye hagati aho tuba tutazi.
Mu ibaruwa nyiri nkindi yandikiye inzego asaba ubufasha hagaragaramo ko muhungu we yaba aherereye ahazwi nko kwa Kabuga igikondo akibaza impamvu baba baramujyanye mu nzererezi.
Umuhungu wanjye ntabwo ari inzererezi ntabwo yatwaraga imodoka adafite ibyangombwa rwose byo. Ubwo rero nanjye kumufata bamujyana mu nzererezi ni icyo kintu cyanyuye.
Ku murongo wa telefone ye ngendanwa ijwi rya Amerika yavuganye na bwana Aime Bose niba mukuriye ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco mu Rwanda atubwira ko iki kibazo atakizi ariko anadusaba kumuha imyirondoro y'uwo musore bivugwa ko ari igikundo bakamushakisha. Umwe mu banyamategeko we yatubwiye ko ufatanye ibicuruzwa bya magendo nk'uko ajya yunganira abantu mu nkiko abagomba gushyikirizwa inkiko akaregwa icyaha cyo kwica amategeko ya gasutamo. Ibihabanye n'ibujyanwa mu nzererezi ku bw'uyu munyamategeko n'ugushaka kumwumvisha. Gikondo hazwi nk'uko akavuga mu mujyi wa Kigali mu bihe bitandukanye hakunze kutavugwaho rumwe. Umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch mu byegeranyo byayo yakunze kuvuga ko atari gereza, atari icumba, atari n'ibitaro ahubwo ko hakusanyirizwa abafatwa nk'ikibazo ku mudendezo w'umujyi wa Kigali kandi bakazahava baranegekaye. Umusaza nyiri nkindi ngo yabajije iby'imodoka ya muhungu we baramusubiza.
Nabajije ibyayo barambwiye ngo imodoka yo ngo ninyibagirwe ntayo ntezo nokubona byose ndugura byose
ehwagira usajwe rya America ikigali
urakoze Eric kuri yo nkuru umugwi himbaza drummers wabavugizi bavuzi ingoma b'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda warasezerewe mu mahiganwa wari witabiriye mu gihugu cya Kenya waviriyemo mu gice cya kabiri gishyiri cyanyuma ni ihiganwa ryateye impari nyinshi gushikaho abategetsi b'u Burundi bagiriza u Rwanda ko gwivye ingoma z'u Burundi kandi ko bagiye kubitwarira kwitwaje ico gihugu muri UNESCO umenyesha makuru w'ijwi rya America Pierre Clave niyo nkuru yaganiye nabo bavuzi b'ingoma bamaze gutahuka Kigali banavuga ico biyumvira kuri izo mpari
Ubu ni murisho w'ingoma zivuzwa na Club Himbaza ikorera ikigeri mu Rwanda no mugwi ugizwe n'abasore 15 12 muri bo ni impunzi z'abarundi batatu nabo n'abanyarwanda bavuza ingoma z'ikirundi kandi mu buryo bwa kirundi hagati mu kwezi guheze ku 8 uwo mugwi witabiriye ihiganwa ryitwa East Africa's Got Talent Yahuje imegwi ndangakaranga k'ibihugu bine arivyo Kenya cakirye ayo mahiganwa u Rwanda Tanzania n'Uganda Club Himbaza yaviriyemo mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma kwa Mungu heze kuri Yannick Niyonzima amenyerezwa umugwi akabantu umuvugizi wawo n'insinzi ikomeye naho batatwaje igikombe
kwa wenda kugera kaje ahantu n'insinzi kwitwebe
uwo murisho uryohera abawuvuza ni wabuze gutuma u Burundi shavu riniga ubushikiranganje bw'inkino n'imico kama bavuga ko uwo mugwi wiyitiriye ingoma z'u Burundi nabajije umumenyereza wawo igihugu bagiye baserukira hagati y'ico bahunze n'ico babamwe ubu
ntabwo yiserukira ya Burundi ya Rwanda baplayinze ufashe
Nous disons que
c'est un petit peu comme ça. Abarundi aho bari ntabwo akakibiri impamba bavuga ati wawe Burundi wacu yatsinze
umushikiranganje Pelate niyo nkuru yasohoye itangazo rivuga ko banegura ingendo ya Club Himbaza kuko batari bambaye imyambaro yerekana idarapo ry'u Burundi abavuza uwo murisho bobo barahafitiye inseguro
uburenganzira bwacu kandi barashaka kuyitirira mu myaka za 2008 ingoma bambara Rouge Blanc n'uza amabara ya Front imbere yaho ntibambara umusede byatugeze ejo bundi bambara mu mitingi yabo bambara amatsiko y'inkona ya senedefedede iki rero ibyo ni bintu bashatse kubonera ku musara kubera yuko atakiza cyo bava ku mpunzi imbere y'umujyi w'ubutegetsi bw'u Burundi kwerekana idarapo y'igihugu si ko gukunda igihugu kuko hari n'abazambaye ariko bakiri igihugu bakica abantu baka n'ingoma yacu kenshi ibiriko ubumwe w'Abanyafrika
u Burundi bwavuye butunganya imyerekano i Bujumbura yo kwiyamiriza ico bise ubusuma bw'imico na karanga uwo mugwi wowo iyo waruri i Nairobi mu mahiganwa wemeza ko ico gikorwa cabahanye nguvu yamara baragaya iyo nyifato babona ko ako gashavu gafatiye ku mvo za politike
kubona hagushyigikira abarundi bene bantu bari hanze y'igihugu aho baravuga mu myerekano bavuga ati turashaka ko impunzi zitaha isitwari twavuga tuga dushyigikira abarundi baba baraperforminga mu ntuze yacu ariko tugakwiyamiriza atari cyo byari guhindura twabifashe nko gusamaza abarundi murabona amatora aregereje
ijwi ry'amerika ryabajije uwahoze ari umushikiranganje w'imico kama mu Burundi Dr. Alphonse Rugambarara nawe nyene abona ko ari imvo za politike
umurundi wese iyo patrimoine ni yiwe yaba mu mahanga arafise uburenganzira kandi ahubwo arasabwa kuvuga patrimoine y'u Burundi kuyerekana kuyishyira imbere none abo bariko barabashyira ko ibirego byinshi boneze kwa yuko wa suyi urundi wabo waza wazanye intambo ziki nye Kongo ziki Ganda ziki Nyarwanda nushora kwaka umurundi ichari ya karanga kiyo kumurundi kagizo nije vyose vyo kumenya inicho kama igihugu wa mwatse kumbure ukuba i Burundi mugabo ni wakuye mu Burundi mu mutima wiwe
kuva mu mwaka w'2014 ingoma z'u Burundi zashezwe ku rutonde n'igisata UNESCO cishamwe mpuzamakungu ONI kirabimico kuva ico gihe ingoma z'u Burundi nitunga ridatizwa kandi ritiganwa ni naho ico gihugu gifatira mu kuvuga ko kizokwitwarira Rwanda kugwatwaje izo ngoma mu mahiganwa yamari uwo mugwi urahakana ko ataho uhuriye n'imigwi yagiserukira Rwanda. East Africa's Got Talent yateguye iriganwa ryateye impari yavuze ko byari rigenewe abanyagihugu bose canke abafise uburenganzira bwo kuba mu bihugu bine arivyo Rwanda, Kenya, Tanzania n'Uganda. Abo bateguye ayo mahiganwa bati Klebe Himbaza irimo abafite uburenganzira bwo kuba mu Rwanda. Cheikh Lavin Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Kanya turasezerana mu makuru twabafitiye twateguriye n'ibiganiro twateguriye muri aka kanya mari imbere yawe reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Zin El Abidine Ben Ali yahoze ari umutegetsi atwaza gahotoro w'igihugu cya Tunisia yitabye Imana no munsi wa kane aho yari mu buhungiro mu gihugu cya Arabia Saudite yari afite imyaka 83 yitabye Imana mu gisagara cya Jeddah kizigira kiwe kikaba cyajyanywe mu gisagara cya Mecca mu kurindira ingingo y'umuryango wiwe ku byerekeye kumushingura. Ivyo bibaye iminsi mike nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yigenga abaye mu gihugu ciwe umushingwa manza w'umuryango wiwe yatangaje ko Benali yitabye Imana no munsi wa kane mu gihugu cya Arabia Saudite. Benali yahunze igihugu cya Tunisia mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2011 igihe abanyagihugu biyamiriza intwaro yiwe y'agahotoro muri Revolution yabereye akarorero ibindi bihugu bitari bike by'Abarabu. Iyo Revolution yatumye Tunisia ija mu nzira ya demokrasi. Naho muri Zimbabwe sentare muri icyo gihugu yafashe ingingo no munsi wa kane ku gipolisi kitotegerezwa kugiramira imyerekano itegekanywa kugigwa n'abaganga bagararije akazi kubera bariko biyamiriza izimangana ry'umuyobozi w'ishyirahamwe risaba kwinyungu zabo nyuma yuko abajeje kubahiriza amategeko baziriye imyerekano imbere yaho. Abaganga bagerageje kuja mu biro ku biro bya Perezida Emmerson Mnangagwa n'inama nshingamateka gushikiriza ubutumwa nyuma yuko Pire Magombeyi umuyobozi w'ishyirahamwe rivugira inyungu z'abaganga Zimbabwe Hospitals Doctors Association azimanganye. Iryo shyirahamwe ryari yamirije inyifato y'igipolisi umucamanza wa sentare nkuru y'igihugu Clement Firi akaba yafashe ingingo ivuga ko abaganga bashobora kugira imyerekano iyo no munsi wa kane. Abunganira ishyirahamwe Zimbabwe Hospitals Doctors Association bavuga ko abaganga bagaragaje akazi bashaka kugira imyerekano idafite intumbero ya politiki bamenyesha ko ivyo bidakeneye ko igipolisi kivyivangamo. Naho igisirikare cy'igihugu cya Nigeria cyugaye ibiro by'ishyirahamwe ry'abagiraneza Action Against Hunger mu gisagara cya Maiduguri mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Nigeria nyuma yuko abatandatu mu bakozi b'iryo shyirahamwe bagizwe imbohe n'intagondwa z'abayisilamu. Umwe mu bakozi b'ishyirahamwe Action Against Hunger atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa Agence France Press ko abasirikare binjiye mu biro by'iryo shyirahamwe basaba abantu bose bari bahari kuhava kumenyesha ko babuze ko iryo ryari itegeko rivuye hejuru. Umukozi w'ishyirahamwe Action Against Hunger avuga ko bose bavuye mu biro by'iryo shyirahamwe amenyesha ko igisirikare cya Nigeria kirinze inyubakwa ivyo biro birimwo kuva ico gihe. Amakuru rero n'ibiganiro twari bafitiye kuri radio Ijwi rya Amerika muri aka kanya niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, dushimire injeniyo yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Geoffrey Mutagoma yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Wabihagarariye ni Eddie Gwema kuri mikro nawe mwari kumwe nanjye Fidel Niyongabo. Mugire umugoro wa mwiza, mubandanya kumviriza ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.